Landri niki zashinze ihinguriro ry'iba ritoya muri karitsi ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara cha Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi. Uwo musore yarangije icyicaro cya mbere cy'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga ya Gitega. Aratwiganira ukungene yiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu.
Niga kuri kaminuza kuri PG muri 2018 aho niga mu wa kabiri, niho natangiye kwiyumva ibintu vya biogas. Donc twashize kuri resultat final muri mwaka uheze, haciye igihe naho tujeje mu bintu vya energie solaire. Niho namaze dukora amatara, amampuri n'amaprojecteur fizo gushwe n'ushara izo n'izi vyo kubaka. Niho naramusanze ndiko ndacapa ni ibintu n'iza kote ni formation. Donc nabaye ambitieux yo kubimenya cyangwa ndabigira ko mvuye ku ishuri initiative siyo ngahe giteka gusa ni hantu hose bakenye umuco. Nawe twaje dukora amatara mato n'amarini manini gusa amarini manini nayo nayakoreshwa na electricite aha muri ville. Bientôt ni tuatangura rinye gukora du plaque solaire gusa navyo ubundi projet en général ni production ya plaque solaire turacatenye turacyari ibintu by'amatara. Deki bibaye stable natwe tuca mu tuntu twa plaque solaire.
Mbega none aya matara yahingura gute?
Donc du transforma partie ya korera kuri 220 volt nayo arashobora kuza par piece ikora yava mu Bushinwa. Turashobora kuza du piece tukatora sambura mugabo tukaje tumonta igyampure LED. Ubundi ni technologie twakoze ku igyampure LED ayo wacu akora kuri 12 volt. No kuvuga ni itara riba riri kuri 220 volt turayihamena kuri 12 volt rikashobora kuva kuri plaque solaire. Et donc le projet en soi ni ya transformation kuva kuri 220 volt gushika kuri 12 volt.
Ibyo umusore Landry Nikizahingura bishorwa mu gihugu cyose avuga ko agitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa Samuvyara.
Ubundi ni henshi kuko ni ingo z'amatara ariyo tutondaje muri Sud ni Bujumbura ariyo. Twe ngaha turagurisha 2000 kamwe gusa batandatu nabo baca bagurisha selo abakiriya babo hari iyo bagurisha 4,353. Papa yaramfashije yarampaye umutari w'ibanze ayo mayeze yose nayakoresha mu buryo bwa papa yaradufashishe ibintu nyine n'ubwo tutari bwashike kuri resultat final.
Uwo musore naho afise ukwicisha bugufi ntashake kuvuga ivyo yinjiza mu buryo bw'amafaranga yemeza ko ivyo akora imubeshejeho n'abandi. Nikiza ashinze ishyirahamwe ryitwa Nikiza Bioenergy. Patient tuyishimira rikoramwo asigura ko ubuyitunze agahamagarira urundi rwaruka kutazerinze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye akamuntu terabajene ngahe Gitega cyangwa mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene ni uko yo kurama amako mu mpuzu akazi kose akagakora akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi.
Ariko intambamye ntizibuze ibikoresho biva mu Bushinwa. Nikiza hano urundi rwaruka kutadebukirwa mu buzima akitanga kw'akarorero kubera yamaze imyaka itatu yose akora ubushakashatsi bwiza akora uyu munsi.
Mathieu Premier ziva hanze mu Bushinwa ni kuri ta prendre toge bishikire kindi na com agenda haba kena ry'ubugyo cyane nko mu iperiode. Ikintu kijanye na kurema dimanche kije kenda kigorana muri domaine entrepreneurial kigenda bigorana jingereje kwirabira ko namaze imyaka itatu ndi muri etude ya dimensionnement et conception ya digesteur nashobora kuvyihanganira. Ariko n'umugenzi wanje twa Doris twashobora kuvyihanganira turamara twabaza tutarashika kuri hose twaratakaje mu mazina wese. Iyo myaka itatu yose nabwira abajene kutadebukirwa ko ico ni karakteri igaragara muri benshi kudebukirwa n'akantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere tugire icyizere tugire na vision.
Nikiza Bioenergy rikoresha umutahe yatse mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka. Iruhande yacu hari n'ibanki y'urwaruka. Ariko umukuru w'ishyirahamwe PASEM Faustin Ndikumana asanga ibyo bisata bidahagije avuga ko ari nacyo gituma urwaruka rwinshi ubu rusuhukira mu bihugu by'akarere.
Nabo tubona habaye imigambi n'imwe gushaka kugwaruka iracyafite ingorane nyinshi ku buryo kugira abashyikira urwaruka bikigoye ry'abandi Gitega rimwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashyikira urwaruka neza ngo bugume bushobore kubashyikira. Ibyo rero bituma uwo urwaruka ruguma gusa n'urwihebuye. Barabonye ko umwaka uheze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze urabona bagati muri abo bihugu bimwe bimwe harabaja muri za Zambia harabaja urabona ku mengo aba urwaruka rw'u Burundi utarukwa no kumengo kugira rugira ubuzima nuva muri iki gihugu.
Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi. Abafite imyaka iri mu busi ya 25 ni 35%, nayo abari mu busi ya 35 ni 75%. rusanzuma ya nyuma y'abarundi yo mu 2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'abarundi bose. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.